bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Muratwumva tampumanze incuti bakunzi mutwumva muri ku mupaka wa Burundi no mu Rwanda co kimwe no muri komini ya Businde mu Kayanza. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Diane na Hazoni je tugiye kubana mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Ndabifurije ikaze na Pasika nziza
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabifuriza ikaze kandi ndanabifuriza na Pasika nziza kuba yihimbaza imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na muri sanga cuno munsi. Tubanze tunyarukire mu Rwanda tubabwira iby'impunzi z'Abarundi bayoboka umwigemeze Biyangenda Kumana bari barahungiye mu Rwanda inyuma yo kuva muri Congo banse kwandika ku buhinga bwa none batahukanye mu gihugu c'amavuko u Burundi. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyesha makuru Asumta Kabo yakurikiranye ino nkuru kuva bugica mu gatondo. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Izo mpunzi byatanguye gute, ubu bamaze kwinjira mu Burundi byifashe gute?
Na kubwira ko kuva saa moya za mu gitondo nibwo amabisi menshi cyane yarageze hariya mu nkambi y'agateganyo igashora, ni naho navuga hari impunzi nyinshi, hari zirenga 1600. Ubwo rero abashinzwe umutekano bagashyiragamo ku murongo bakabanza bagapakira ibintu byabo hanyuma nabo bakajyamo, ku buryo hari amabisi menshi ku buryo nta bantu bagendaga babyigana n'imitwaro. Buri bantu bose bajyanaga n'imitwaro yabo ariko kandi batanabyigana. Mu saa mbiri rero, saa mbiri za mu gitondo nibwo bari bageze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma nta bayobozi bari bahari ku ruhande rw'u Burundi, ariko abashinzwe umutekano bari bahari, ku buryo bagendaga bagatonda umurongo bagahita binjira mu Burundi. Hanyuma n'imodoka zikambuka umupaka w'u Burundi zikomeza zijyanye imizigo yabo bakabipakurura bageze i Burundi hakurya.
Abari batahutse ni bose, hariho abasigaye mu nkambi izahe nimba basigaye.
Iyi mu nkambi ya gateganyo gashora nta muntu n'umwe wasigaye, kuko batubwiye ko ku munsi w'ejo nibwo bari batangiye kuvuga ko bashaka gutaha, bavuga bati ntabwo amategeko y'u Rwanda tuyashoboye, ntabwo dushaka ko bakingira abana bacu, ntabwo dushaka ko batwandika mu buryo bw'ikoranabuhanga. Noneho bagaragaza leta y'u Rwanda ko bashaka gutaha kuko nta yindi gahunda bari bafite. Kuva rero ejo bari bafunze ibintu byabo, nta muntu n'umwe wasigaye muri iriya nkambi y'agateganyo ya gashora, ndetse n'abandi bari bafashwe ku wa mbere w'icyumweru gishize. Umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi yatubwiye ko nabo barekuwe, bakaba nabo boherejwe iwabo.
Hama mu zindi nkambi, kuko urete gashora hariho n'izindi bari batwawemo, hari amakuru ufise y'abandi bari muri izo kambi zindi gasumta?
Yego, nayo ndayafite mu nkambi ya Nyanza, Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Hari nabo bagera kuri 500 mu gihe cya saa sita, saa saba, batubwira ko nabo bari batangiye kwinjira muri bisi, nabo batangiye kugenda, ndetse n'inyarushishi nabo bagiye, ku buryo bishobora kwira impunzi 2500 zari zinjiye mu Rwanda zifite amabwiriza yazo zigenderaho, zishobora kwira zose ziramutse ura zishobora kwira bose baramutse bageze mu gihugu cyabo bageze mu gihugu cyabo
hariho bamwe muri bo mwavuganye bakubwiye iki nimba mwavuganye
benshi twavuganye cyane kuko ubundi abantu batinya cyane kuvugana n'itangazamakuru cyangwa gufotorwa ariko gahoro gahoro uko twagiye dutsinda urumva kugeza mu gitondo kugeza ubwo wambukaga bajya i Burundi twari turi kumwe twageze aho tusa nk'aho tumenyeranye abavuye ijwi rya Amerika yo bavuze bati twavuye i Burundi bitameze neza twavuye i Burundi batwiciye yemwe batwiciye no muri Congo ariko nta kundi kuntu twabigenza dusubiyeyo mu magambo yabo baravuga ngo aho kugira ngo bazajye mu muriro mbese zabo Imana ntizabakire kubera ko barenze ku mabwiriza y'ukwemera kwabo bahisemo kujya i Burundi ngo nibashaka bazicirweyo
nuko asumta kabonye urakoze rwose hamubandanye ubikurikiranira hagufi ubwo makuru yacu yo hanyuma uraza kutubwira ibindi umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze nubwo tariko turamutora kuri telefone amaze kudutangariza yuko ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe turaza kugaruka kuri ayo makuru rero atubwira ica abategetsi babakiriye bavuze naho bagiye gushikanwa ariko mwomenya ko imiryango yabamwe n'abandi yari yaje kubategera ivyizo munzi zeyoboka umwigemeze byangenda kumana ni mu makuru yacu igice saha 12 muze kuba hagufi ya maradio mukanya duca twinjira rero mu kiganiro do muri sanga cuno muswa mungu
Tambo chanambiwe kumusta jabi kikorokota wabante wambayu kista kimana nsisa umboho hori nkoisose wazu wambayu kisap kimana nzima umubisha akor kwa nisoni zajangu shima tamba juyu mubizi wikubitimbeire inde kukisaka we Yesu ndakwihaye usumbera umukwe ubera umugeni mesere k'urukundo wawe reka umutima wanjye utere mu wawe Ibume ko yawe inembe bo Usema kwibera mu gituza cyawe Uramumbatije
Nuko rero nshutse bakunze ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi aho twashimye guha umurongo umwe muri komuna twumviriza muri rya nino kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza mutubwire nuko muri komuna yihimbaza ahatandukanye Diane Nahazwe niwe muri kumwe muri studio y'indwi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ka mbere n'inzaza ngushima ka King James
Gitambo chanambiwe kumusta rabi korokota wapamke wambayu kisap kimana ntisa umboho hori
wambayu dusi kumurongo wa telefone akabari Samuel Pasika nziza urakomeye urakoze cyane ubutumwa burashitse Utuka kuyuri hega Samuela.
Ndala sindi Burundi Bujumbura.
Pasika yuki genda gutenga hi Bujumbura.
Kutakuwa mwono tona kujina shuwele kubona, huna shuwele kucha. Na sisi la genda neza kutu. Bantwara misa mahoro, bari kama kuingira kandu kanyu. Ama wadi kuchuwa roho na huwa sangye na wabu.
Nuko rero Samuel ugacushaka kwifuriza bande yo pasika
kandire ko muri rusange ndayifurije abantu bose bo ku isi abemeye n'abatemera ko yesu yadukuriye ngo ibyo hataka yakandika na barundi bene wacu amaro ndayifurije mukuru wanjye ndagiye ndayigaze kwenye chuanyi cha Tanzania Dar es Salaam na historia ya kitanzi ya vitu kana na ya mji wa kwa ima na Santari hindi na wewe kumana rio Sandri na historia ya kitanzi ya mji wa Sandri.
Urakoze cyane rwose Samuel, nawe tukwifurije pasika nziza ngaho i Bujumbura mu Burundi.
Nakunda akaririmbo ndabatuye ndiye kariye izayeri mbonye.
Inde?
Izayeri mbonye kwa igihe.
Igihe ka Israela?
Eh.
Ino sanki menye muhinga bw'ivyuma ngo araza kugerageza ariko vyanse haca burwanga.
Nta kibazo.
Urakoze cyane. Hariho kandi na David kundi murongo wa telefone. David, pasika nziza na wewe.
Yego, namwe ndabifurije pasika nziza.
Urikwihimbaza gute ga David?
Turi kutihumbaza, turi mu icengero, turi ngiye kuturahimbaza Imana.
Amaja neza na neza.
Jewe ndi mu ntara ya Cankuzo mu Burundi.
Mu ntara ya Cankuzo mbwiye guca Burundi.
Yego.
Wagiye mu museyo y'umugoroba.
Eh?
Ntiwashimye kuja mu misa ku mugoroba.
Ego jiri buhu tuwa sinye kubi jengiro kazi sanu mushinu mara.
Nuko rero ukabushaka kwifuriza bande hama tukureke ntuhavutse gwa iyo misa yawe.
Shaka kwifuriza bene wacu bari Kigali mu Rwanda. So kuru na bene wacu ngo birambire kabisa. Namwe abanyamakuru bivuje Amerika mu mazi yangu.
Urakoze cyane rwose.
Abasaba murakoze.
Urakoze abari ngaho mu cankuzo tsinje rya Amerika rero abifurije pasika nziza.
Yego yego.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro muri isanga no musi twabahaye akanya nshuti bakunzi mutwumva muri ino irya nino kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza. Ariko hagataho igipolisi c'u Burundi kimaze gutangaza kibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter kivuga yuko cakiriye impunzi z'abarundi, sinzi ku muntu yoba acicita impunzi mu gihe batahutse bayoboka mu igemeze biyangenda kumana. Ni nyuma yaho bavugiye ko badashoboye amategeko y'u Rwanda yabasaba yuko bategerezwa kubanza kwiyandikisha bice mu buryo bwa none bakemera bakanacandagwa. Ico kibavanye mu Rwanda nacho cabavanye muri Kongo ko naho nyine bari baranse kwandikwa. Ubundi bahunze bava ku musozi wa Businde uri mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi aho basengera, aho barahirukanywe amategeko y'u Burundi n'abategetsi b'u Burundi bavuga yuko ibyo bariko barakora binyuranye nayo mategeko nyene mu nyuma baza guhingira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Polisi y'u Burundi ivuga ko yakiriye igihumbi n'amajana atandatu n'abandi, ni mu gihe ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'abandi aribo bari bahunze.
Sema kwibera mu gituza cyawe uramubatiye.
nje mubika ntata kwe mchiza nduwa we na huwa nje
Trafisi kandi na Emil kumurongo wa telefone. Emil, Trafisi kandi za?
Ego, Trafisi kandi za na amu.
Ulikuwa hii mbaza kutega Emi?
Na hiko mbaza, njezi iki mchambe, kwa kwa tindere kutasa.
Eh.
Kwa kwa hindi kutangundi lukunu nombiri jiri jana, ikamba mbusemegu sa, semingurubu sa jiwa jachi, kwa ayo kumba madri, hibi likunda kungwa. Na wadamu kumeshoa ku, kujenda yumba ndayumba amazi ndi kuri Facebook ndi kuri telefone ya smartphone.
Uri kuri telefone ya smartphone uramajahe? Uri mu Rwanda?
Mu Buganda.
Oh, uri mu Buganda. Urahora rero uca uwandika kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com hamutwumvirize bice kuhinga bwa none. Hama rero nk'amakuru yo kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu urayumva biciye kuri Facebook igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Tuba turi kuri Facebook live.
Facebook live. Murakoze ngeze ndayumvirije kumwe niko nyine tama rero murakoze kwa mumpaye akanya ko kwipfuriza Pasika nziza abona tujye mu Burundi nabo mbese cyo yatuli kumwe hano. Ndabaje dufuriza Pasika nziza mwebwe nk'abamenyesha makuru bo kujwi rya Amerika. Akeneye kwiga Pasika nziza papa wanjye ari kumwe n'ikirenda iri mu ntara ya Ngozi ku mutumba w'Umasaso na data wacu. Sinzi nka Saidi n'umutama bita nta maruko n'umukecuru wiwe yari bita Serafina na Gwasa Zainabo na mushikane rwa ngenda kumana Sarima na mukapapa nawe nyene yitwa niyo Kimbi basaka na mama wacu ifasisiraba imusanga.
Urakoze cyane gose Emile ngaho mu Buganda ubandanye wumviriza ijwi rya Amerika.
Ego mbora kwa teka mkini waje naba ni mshiki kisei kutu mbora imuseni dose kabisa mwakote ya kamini mwanya wa andi kabisa.
Urakoze chani
na mbora kote na kutu
mbora tuwase kandi na Desire kundi mrungu wa telefoni. Desire Pasika nziza.
Ego atwesi.
Uliku ihimba za gute
Pasika ndiko yu mbata ukatinga mjugu cha Zambia.
Ulikula kora.
Ego mne.
Ali kungira ngu masahari mbele urahava uje kumisa nugu himbaza na bagenzi.
Ya katika chunika koro hereza kuko mira goi. Ego mne.
Nuku. Hama gadezehe ugashaka kuifuriza bande.
Ndashaka kwifuriza Pasika nziza umuryango wanje uri I Burundi. Cyane cyane umudani wanje yitwa Bayubahe. N'abana banjye babiri hariyo Dalisina Junior nibage abo tuvukana. Bayubahe Inosa aliho pidasi tunga bosi wa ningani Makamba kumuzoji wa lahaviro kumine Makamba.
Urakoze chani gose Desire ngaho muri Zambia abarundi n'abanyarwanda muri kumwe n'abashobora kuba bumva ijwi rya Amerika bose turabifurije Pasika nziza.
Ego yakose murakoze namwe.
Akaririmbo gakurikira kitwa Ibisazi bavuga yuko yarengewe n'ugo rukundo Imana yamukunze ati yamfashe neza. Ni RV aririmbamo.
Mutima Ridima, get him half name with your tomb and double hiva. Mutima, Ridima, and then who get it home with the tomb and humble hiva. Navy Sazi, yea, Navy Sazi, send a hood of humph your pity and Hanamozi. And put a kunda rubo de Egonara Rosque, cook a thing him with the new Maregonara Bushway. Hey, there was a mother than we contida. Woman, I'm a giddy jata wound in Obadida. I did the sang of Janji Atamon and Nomadzi. I did the woman who to the kunda group Sazi. Yes, the one that was superstar. Had a fashion as an Ajangisha car, pra. Simis to marry Yamugumi Jacumusava, Nurukundo Guamu was the first
ever. I don't know what Tiba wanted. When never, I can just shoot Tiba punch. Inger Amunda,
he is a Tiba. He is a
Tiba. Inger Amunda,
he is a Tiba. Because they go gang
there. He is a Tiba. Yeah, I'm on the city sounds. Fashion is a need to see to say. It's not a lucky thing to go. I'm fashion cool.
Yeah. All things put together for my good. Ijomba kopiste na cho hinduri yanje mood. Ukuna ngunda, nibisa zi vira nwenza vira ndenga. Umengo ni movie, oh. Narukundo rungana no gupiru wa wakunze. Yara fise vjose nhana kimwe yara vudze. Asiga jose aza kwise paru mu.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga. Uno munsi twabahaye akanya ko kwipfurizanya Pasika nziza no kutubwira ingene muri ko murayihimbaza aho muherereye. Murumva yuko n'uturirimbo inosa ni kwaravanga imidiho yose ariko no muzi tuza kwashira mu tw'Imana kugira ngo mushobore kubandanya mu gihegwa niyo Pasika kubayihimbaza. Trose na niyo ngabo ku murongo wa telefone niyo ngabo Pasika nziza.
Pasika nziza ni sawa tayihimbaza
mwese. Uherereye.
Ihano mu Kayanza i Burundi no muri province Kayanza.
Amagana he neza na neza.
Hano kurubaho.
Kurubaho umvise yuko abavukanye banyu. Umvise ko abavukanye banyu bahora basengera ngaho ku musezi wa Businde batahutse.
Ibyo numvise.
Bashitse ariko nta makuru turamenya menshi yerekeye aho bariko baratwagwa bavuye mu gihugu cy'u Rwanda abayoboka Zebiyangenda Kumana. Ni ukwitegura mukabakira. Nuko ugashaka kwifuriza Pasika.
Turashima ndayifurije. Pasika nziza ndayifurije umwana wanjye n'umugore wanjye.
Yego. Nabo bonyine. Nabo bonyine uyifurije.
Ariyo n'abandi bagenzi na Tarazizi w'ingozi ndanye mpande y'ino provinsi iwacu. Nakwese ari mu Bujumbura. Na bene wacu bari mu ntara ya Muyinga.
Urakoze cyane rwose niyo ngabo ugira umunsi mwiza. Inyuma niyo ngabo hariho nsengi yumva ikaze nawe nsengi yumva na Pasika nziza. Pasika nziza nsengi yumva. Kumenga ntucangamutse ntatangura kuyihimbaza.
Natangiye kuyihimbaza.
Nuko urahehe ga nsengi yumva kumusaga. Ugashaka kwifuriza bande?
Kwifuriza mugenzi wanjye ari mu ntara ya Mara. Umuvukanyi wanjye ari mu ntara ya Mara nyine. Abavukanyi banjye bari mu Bujumbura.
Urakoze cyane rwose nsenge yumva ugire Pasika nziza. Abanyamusaga uti ijwi ry'Amerika ryari bafite ku mutima.
Yarabuze asiga byose aza kwishya mpari umubiri asa natwe kugura urukundo rurenze. Sinzi icyo yabonye muri je vuga kuva ngendanye nawe ndemeza yuko atihenze akuzi kurusha uko wiyizi.
yaransuye ndi muzima nyudusubiwe bwiza cyasanti nyikiza naho ho bamumwiza urukundo kwiwe ntirusaja urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro byakazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye ciye naririmba singiri wa wundi
ayaya amfashe neza aruhura umutima wanje unguwe neza Just to see my friends, in get anunda,
Ejo gye muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno musi turase kandi na Emmanuel Emmanuel ikaze kujuga America na Pasika nziza
nawe Pasika nziza
urakomeye
nda
muri kwihimbaza gute
turi kunywa kantu nyine
agacayi kamukaru cyane uri kunywa kaskol ngakanye ngakonje ndumva babyitwayemwe neza
nta kibazo
ukanyoye inyuma yo guja mu misa canke urahava ukubitira amasaha ari imbere
ndavuye mu misa
nuko ukifuza kwifuriza Pasika nziza abande uno musika Emmanuel
umuntu wa mbere ni mama wanjye abantu bose turi kumwe hano ikaduha ikaduha mu karere ka Nyamagabe majyepfo abantu bari i Musebeya abantu bari i Nyamagabe mu mujyi umusaza uri Butare bita Gikongoro n'abantu bari mu Gasenyi mu Isatere abantu bari i Mugano abantu bari ku Buhanda
urakoze cyane gose Emmanuel bandanye igihigwa nako Cascol hamwe na Pasika nziza
namwe mugire Pasika nziza murakoze cyane
urakoze cyane nuko rero nshuti bakunzi turabandanya tubaha akanya murashobora no kubicisha ku rwa rwacu rwa Facebook mushaka ko tubakura naho nyene turahari muraraba kuri VOA radio yacu hama gucyo muturungikire ubutumwa bwanyu ubutandukanye bwa bwo dusoma canke mushaka ko tubahamagara turaca tubandanya twakira amatelefone yanyu mukanye
Nazamu ijwi ryanjye hejuru umenyesha ibyibihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umeshe ibishura byawe Imvurira chagwa muri ya mihana izuari ya charasa ari kwibiye ni bikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura jawe Ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazi
Ejo gye muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda amacaye ku radio ni nahazwe kuri micro Innocent Kimini na Renewal ko rakira amatelefone yanyu turase kandi na Frank ku murongo Frank Kaze Frank Frank
Sawa
ikaze ku juga America
Urakoze
Urakomeye
Yego
Utwa kuri he
Eh?
Utwakuye uri hehe?
Igitega.
Igitega. Hariko uri kuhimbaza gute Pasika ngaye igitega ga Frank?
Eh? Eh? Gafana.
Uri kunwa gafana? Je hai hai zigihe kinini ntavugisha abana ku radio birangyohe cyane ko ndashoboye kukuroma ufite imyaka ingahe ga Frank?
Imyaka
6 wiga mu kangahe?
Muambere.
Watanguye uburuhuko none bwa Pasika?
Ego.
Ucubu kora gute ukora ibiki bitandukanye?
Fasha mama ibikogwa.
Nk'ibiki ga Frank?
Kozi vyombo.
Nukubandanya gutyo hama mwishure naho kazuba bigira gutyo nyene ugakereka cyane gose.
Ego.
Frank ugashaka kwifuriza Pasika nziza abandi.
Tata hije mama. Tata hije papa. Tata hije jemisi. Tata hije na jomba. Tata hige na tantine. Na viri. Na shada. Na nzungu. Na didi.
Noni ga Frank, awo sumbari na wagenzi wa konu vari benshi?
Oyai.
Hari mwabo mwigana?
Nabeyitsa.
Nabeyitsa nawe nyene. Nuko
namigisha.
Namigisha mutahije. None ufise kugira ngo ace yimenya ngira uwo vugo wariwe. Ntufise abigisha benshi ka Frank?
Oya, ufise babiri.
Ufise abigisha babiri kandi bose urabatahije. Ngira ngo ubutumwa burabashikiriye. Ubutumwa burabashikiriye biciye ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze
cyane, hama ubwire abana bumviriza ijwi ry'Amerika ko dushaka ko nabo bazoza barahamagara.
Yego.
Urakoze ugire Pasika nziza ngaho igitega Frank. Nuko abavyeyi muri impande y'abana namwibwe murashobora kubahamagarira bakifuriza Pasika nziza abagenzi babo canke umuryango wabo, mukaba mufise ka WhatsApp murashobora kutudipa hama natwe tukabahamagara. Ni guteranya 1 2 4 1 9 3 1 guteranya 1 2 4 1 9 3 1
Abantu benshi batibagira ya jambo ifatiro wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera zanzandiko zo kugura wari wagiura zita ariko kugura urukundo nkigukunda wandikira ubwa kabiri kubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe.
Akaririmbo kitwa Ibihe karirimbye n'umuntu umuririmbyi w'umunyarwanda yitwa Israel karikasabwe na Samuel, tukibaza yuko gashoboye kumushika kunyota no kumufasha guhimbaza Pasika neza. Turabandanya twakira amatelefoni, hariho na Jean-Marie. Jean-Marie kaze ku juga America.
Ebe nare.
Urakomeye.
Ebe turakomeye.
Uherereye.
Ngerere igitegane cy'amukirambi.
Mukirambi. Kirambi ni komune Mutaho.
Taba.
Komine Taba. Nuko Jean Marie ugashaka kwifuriza Pasika bande?
Ndifuriza Pasika bande kandi n'uko bahanze. Jeremy ari gutega. Benjamin Wiri. Nadiane. Ninde ko Jeremy. Nakere yo prisiga ni kirangi ndetse na hafi y'itangaho ni kirangi.
Murakoze cyane gose Jean Marie bira umunsi mwiza.
Ndabivuga kabiri indo.
Kahe?
Kayitrayi ndo n'ibita inkwato.
Inasho ariko urumva kuko twamaze gushira mwaka ibihe sinzi ko duhava turo mu mwanya wo kongera gushira mwaka ndikiwe mbwawe turagerageza tugushe mu tw'Imana tuza kugushika kunyota twese kandi na Pascal ku murongo Pascal ka eze ku juri Amerika
murakoze cyane
wowe ngo wari wavutse kuri Pasika rero
niko babimbariye kuko biragoye kumenya neza na neza igihe umuntu aba yaravukiye ariko ababyeyi barabikubwira hanyuma ukabifata gutyo
icyo gihe yari Pasika y'umwaka wa kangahe
bo hari mu 1984
ntiyumva ko amapasika ya jani
ni
menshi n'ibyo gushima urumva twari kukubwira ngo isabukuru nziza ariko kora ko Pasika itama igwa kuri ya tariki nyene urumva ko atari isabukuru yawe mu gako witwa Pascal nta kundi reka tubigire uko nyene
ego tushadufata ibihe ibihe bya Pasika ne tukibagira cyane tugasira ku ruhande itariki ego
nuko Pascal utwakuyurihe rero
ubunyene mpagaze muri komine Giheta iri mu ntara ya
Gitega
neza ku mutumba bita Bihororo
hamwe hari abakinyi baninde benshi
ni muri zone bihana urubibe
ni muri zone
naharya kuko ego hajya kubahita mu kabanda
baracaryosha ico gikino none
ni baravugeza cyane ahubwo byari bikwiye yuko matumira ku juri ya Amerika umunsi umwe kugira ngo cyane mukarongika umumenyesha makuru kugira ngo arabe ko nto amajwi yabo yoza araca kuri radio vwa d'Amerika
ibyifuzo byanyu turabikorera ko gose reka tuzobishikiriza abatuyoboye hama nabo bagira ico bavuze nuko rero Pascal ugashaka kwifuriza Pasika nziza bande uno munsi Pascal ntitugishoboye kumugumana ku murongo wa telefone turaza kumwongera kumuhamagara bidakunze nta kundi ariko turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi ikiganiro twugurira amatelefone kugira ngo mwifurizanye Pasika nziza mutubwire nuko mikomera yihimbaza aho muherereye makamba atandukanye haba mu ntara haba no mu bisagara bitandukanye byo ku isi yose ibyo byose ijugi Amerika na Hidashika mukaba muri ko muratwumva mutwandikire kuri Facebook yacu canke naho mutubipe mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp ama natwe duheze tuze kubahamagara mwitahirize abanyu iyo nimero yacu ya WhatsApp nari nayibabwiye ariko reka nongere ndayisubiremo ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
Cause you're in my heart.
kwegeri gicaniro utanga ibitambo kuri wa musozi andikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'ikiganiro muri Isanga. Ikiganiro cy'uno munsi twahaye akanya mwe mutwumva muri ijyanye no kugira ngo mushobore kwifurizanya Pasika nziza aho muri hatandukanye, mutubwiye nuko muri ko murayihimbaza muri studio y'ingwi muri kumwe na Jewe Diane ni nahazo.
Wari wagi urazita ariko kuguru kundo ngigukunda wandikira urwa kabiri ubwira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibi kwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye oh ibihe bizashika abantu benshi bazibagira jambo imfatiro wibutse abasigaye
nuko rero nyinubwira nda Papa Francisco mu misa yiwe yahereje uno munsi i Roma yasavye ashimitse yuko abantu basengera kukwiyunga nyako. Aravuga yuko abakirisa aho bari kuri no Pasika naho nyene bakwiye gusabira ibihugu bitandukanye bivugwamo intambara. Yashimikiye cane gose ku gihugu ca Syria, ivyo turaza kuhava tubigaruka ko hanyuma. Turafise Nsengiyumva kandi Nsengiyumva ikaze ku juri Amerika.
Ego menda murakoze cyane kumikazi.
Eh urakomeye.
Ego menda shima kosima.
Mpasika nzida.
Pasika ya twese Diane.
Uri kuyihimbaza gute ukayihimbariza?
Icyo no kumbira Diane nuko tumerewe neza cyane kose twibyura twarose agafanta hariho n'abatarose nabo urike kwihangana harabo twahaye ko nabandi nabo tutashoboye ko hafu nabo bihangana.
Washobora kuja mu isaga Nsengiyumva?
Eje uno munsi ubu tuvugana sinagiye kuko ndindiriye umushyitsi duhava dusangira agafanta. Mugabo nokubwira Diane imisa yuko yari imeze neza cyane yo mu ijoro rya Pasika kuko imisa yahora imara amasaha abiri ariko iyo misa yamaze amasaha ane n'iminota mirongo ine n'itanu.
Uko ari menshi bashizemo uduki batahora bashiramo.
Yane icyo nakubwira hariho umubwirwa wo kubatiza abana bato hamwe n'abakuze, hakaba hariho n'abari bakomoje amasakramentu hamwe n'undi mugwi munini cyane wari waje uva mu madini atandukanye nk'abadevantiste, abayehova, abakizwa, abayisilamu n'abandi. Urumva mugirwa nawo wafashe umwanya muremure wo kubakira kugira babasubize mu ruhongore na cyane cyane mu gusubiziramo kijya gisabisho cyanemera Imana imwe rudeni
aho hari muri paruwasi ya Hega Nsengiyumva.
ni paruwase sandwe sengeramwo iri ngaha anye mu Kanyosha iparuwase yitiriwe umweranda paruwase paruwase yitiriwe mubyeyi w'ikigongo paruwase mubyeyi w'ikigongo ngaha anye mu Kanyosha ari naho sandwe ndirimba je
nge numva warabishoboye
cyane kose byari ibintu bicyoje cyane byane no kubera utari uhari ngurabe
eh urazura cuzura turungikira utwo dufoto tuze tubirabira
eko nzahora ndatubarungikira
nuko rero nsengi yumvuga shaka kwifuriza pasika nde
cyo nakubwira Diane urakoze cyane ubwa mbere nkajewe nk'umuntu w'ingendanyi yitwa icya Amerika ndifurije pasika nziza ingendanyi zi radio izwi icya Amerika kuko ndazi ziriho ku isi mu bihugu bitandukanye hama nkacya nifuriza upasika ingendanyi ziri imbuye si ingendanyi zizwi cya Amerika ziri imbuye aho bita kwa Karoli fasikukuru hamwe n'ababyeyi b'iwanjye bofre wanjye ababanyi inshuti n'abagenzi hamwe na korale ndirimbamwe yitwa korale Sainte Cécile.
Urakoze cyane rwose nsengi yumva ubandanye wiryoherwa niyo pasika yawe.
Diane cyo nakubwira uze kunyifuririza pasika umubyeyi ntuze nyenje n'imba yaje ngaho ku kazi
turashikana ubutumwa.
Yego
urakoze cyane rwose
ndabashimiye cyane.
Cyose kandi na Harushimana ku ndi murongo wa telefoni kaze Harushimana.
Yego murakoze
pasika nziza
mbanze gushimira cyane abakozi bo ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane
murakoze kumva akanya n'ubwa mbere n'abarondeye n'urababuze
na urumva iryo rero ni pasika tukugiriye. Hariho benshi urakoze cyane hariho benshi baba bandika ugasanga umuntu turamuhamagaye ntari impande ya telefone yiwe ugasanga telefone n'iziri ko ziracamwe ariko n'ukuri ubutumwa bwanyu bwose tuba tubona kandi nta uhamagara canke yandike ngo tureke kumugerageza. Nuko Harushimana uherereye
cyane cyane ahanini igisengero cy'Imana manga nifuza pasika nziza abarongozi ba za pasiteri nifuriza pasika nziza korari nsanzwe ndirinda mbamo yitwa Kunyange mangira nifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose kuko nabakorari gusa mangira nifuriza pasika nziza hari umupolisi akora ibikorwa by'Imana kuri Bujumbura yitwa Ahimpereye Jeremy mongera nifuza pasika nziza bafite wanjye bose abari mu cyankuzo witwa Porosirida n'umuryango wiwe wose nifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose uba mu Kayanza.
Urakoze cyane Hadushimana ubandanye iryoherwa rero n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugere na pasika nziza aho uherereye.
Nuko murakoze tuzadusubiye
mukisaka we aho muramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa gira nti nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufite ituro akira umutima wanjye
What a cool man, 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 what a cool man,
data uhora nitsinzi wambere yumucho mumisima Nyagasani mana mubyeyi wanje uhorana nanje undinda mu ntambwe zanje ngufitiye isura akina umutima wanje
ta umunani turaza gusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi hariho du telefone ariko turacamo na cane cane mu gihugu c'u Burundi ariko turakomeza tubandanye akarimbo kagi akajure sentore kitwa warakoze nyagasani warakoze mana muri iyo minota rero umunani turagerageza twakire abenshi bashoboka kuko tubona muri benshi ariko muratwandikira ku amatelefone akagorana ya niyo ngereho twumve ko icamo niyo ngereho aga telefone kiyo nituriko turamwumva Jugiye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga n'umusi twaguriye amatelefone kugira ngo aho muri mushobore kwipfurizanya pasika nziza muyipfuriza abanyu mu miryango itandukanye. Turafite Paul ku murongo wa telefone. Paul Ikaze. Paul?
Oui.
Ikaze ku cyugi America. Na pasi kanziza.
Create credit changes.
Uri kwihimbaza gute? Nuko rero mwana rose utwo mweza kubyo musangira nabandi kuri no pasika. Mwana amaze kuronka ivyo mukura mu mirima musangira n'abagenzi banyu kuri pasika.
Kubera ko bimwe bimwe usanga twifise ibyimbugwa cyane cyane ibijumbo. Biharage usanga hari ababibicaga ubutegya cyane cyane agasogoro. Ifate ibiharage bikuze tugacako imboga. Tukashira ko tuvuta tukadukaranga neza hama tugafungura n'abagenzi idukomeze turahimbaza ipasika neza cyane.
Nuko ugashaka kwivuza pasika abanze uno munsi?
Uyu munsi nkaba no kwifuriza pasika nk'abantu tutari kumwe cyane cyane nk'umuntu witwa Ndeyimana Rezariye. Tutari kumwe ngaha muhira ari yarashyitse ari Mahama. Hari n'undi musirere yitwa Nsengiyumva Feridina ari i Kigali. Hakaba hariho n'uwo bitwa Nasenti ari ngaha i Musha.
Urakoze cyane rwose Paul, ugira umunsi mwiza.
Yego, nakumukire umunsi mwiza cyane.
Akaririmbo ni Shira mu gahogo ka Chorale Saint Dominique, chorale yirimwe urwaruka rutari ruke, irimbira mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Ako karirimbo Shira mu gahogo kari mu rukurikirane iyo chorale yasohoye rwitwa Ndemeye. Nuko rero nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ni ngaha duce tubatura bangiriye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakoze mwebwe mwari kumwe natwe, twongere twifurize no pasika nziza. Turaza kongera igihe cy'isaha 12 mu makuru azobagezweho. Muri iyo makuru haza kuba harimo amakuru y'impunzi z'Abarundi bayo kumwigemeze byangenda ku mana bamaze gushika ugataka ku Burundi. Ni nyuma yaho barahiye bakarenga ko badagenda biyandikishije bice muhinga bwa none bari mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo cabakuye mu Rwanda naco cyica bakuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turongera saa 12. Idiane nahazwe mwari kumwe muri kano kanya fatika dinije na Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na engineer Zunia yashikanya hiwanyu. Twe mpituti mugire pasika nziza.
Yeah.